Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ikaze mwese muduteze amatwi muri uyu mwanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Dore ingingo z'ingenzi zigize ayo makuru. Abayisilamu bo mu Rwanda no mu Burundi bifatanyije n'abandi hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, usoza igisibo cya Ramadan.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza.
Uyu ni mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana. Mu Burundi abanyeshuri barenga 171 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'uyu mwaka w'amashuri.
Batwibaza ko biterwa n'ubukene. Ubukene barabura ukuntu basomesha abana, bakabura n'icyo bo kwifashisha, na cyane cyane mu gihe cy'ubuhoho. Ubuhoho biragiye kunyuka kuko ibiciro byabaye birebire gusumba.
Uyu nawe ni umwe mu babyeyi bo mu ntara ya Makamba havugwa cyane icyo kibazo. Muri Sudani impande zishyamiranye zari zatanze amasaha 72 yo guhagarika intambara, ariko abaturage baravuga ko bitubahirijwe. Na muri Uganda, President Yoweri Museveni yashubije mu nteko ishinga amategeko itegeko rihana ababana bahuje igitsina ngo rikorerwe ubugororangingo. N'amakuru y'iwanyu mu ntara ntimujye kure. Amakuru y'iwanyu mu ntara arabimburirwa navugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na Aloise Bigirimana.
Muri Uganda, Perezida w'icyo gihugu Yoweri Museveni yaranse kwemeza itegeko rihanisha igihano cyo gupfa ku bahuza ibitsina babisangiye. Yaciye arisubiza mu nama nshingamateka kugira barihinyanyure. Iyo ngingo ya Museveni yatangajwe ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane, inyuma yaho abunaniye n'abashingamateka bo mu mugambwe wiwe uri ku butegetsi National Resistance Movement. Abo bashingamateka nka bose baremeje iryo tegeko. Umubonano warangiye hemejwe ko risubira mu bashingamateka hamwe n'intererano y'ibyo kongegwamo, ariko ibyo perezida yasabye ko basubiramwo ntibyatangajwe. Inama nshingamateka na nkenguzamateka za Uganda zaremeje iryo tegeko ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu. Perezida abwirizwa kuryemeza no kurisinya imbere y'uko ricika itegeko ry'igihugu. Abahinga ba ONU bavuga ko mu gihe iryo tegeko ryosinywa kuba ari guhunyanga uburenganzira bwa muntu, kandi na Leta z'Ubumwe za Amerika iramaze kugabisha Uganda ko ishobora kugira ingaruka mu by'ubutunzi mu gihe ryo kwemezwa. Mu kwezi guheze, umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yasabye Leta ya Uganda kwisubira ko kuri iryo tegeko. Yanditse kuri Twitter ko bishobora kuzosubiza inyuma ibyo Uganda imaze gushikako mu kurwanya umugera wa SIDA. Amakuru kuri Sudani, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ko gushyamirana muri icyo gihugu bihagarara bidatevye. Asaba kandi ko ibigwanisho byohora kugira abayisilamu babashe kurangiza amafungo ya Ramazani mu mahoro, kandi n'abasivile bashobore gusohoka kurondera ibibabeshaho. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru ku cicaro cya ONU i New York ko ikwiye kuba intambwe ya mbere izogana ku guhagarika intambara burundu. Yabivuze ahejeje kuganira n'abakuru b'ishyirahamwe rya Afurika, iry'Abarabu hamwe n'ishyirahamwe IGAD y'ibihugu byo muri ako karere. Yarabunanye kandi n'abaserukira ibindi bihugu bifise igihagararo muri ako karere n'icyo byofasha. Iyi mibonano yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa video. Umuyobozi wa OMS nawe Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze cyo ku munsi wa kane ko abantu barenga 330 bamaze kwicwa n'abaharugwa ku 3,200 bakomeretse.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarongiye guhamagarira ibihugu gutwara abenegihugu babyo bafungiwe mu makambi n'amabohero mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya. Kuva aho igisirikare mpuzamakungu gitsindiye umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu mu 2019, abagwanyi bawo ibihumbi hamwe n'imiryango yabo bafungiwe mu makambi n'amabohero yo muri Siriya. Uturere bafungiwemo tugenzurwa n'abagwanyi bashigikiwe na Amerika bitwa Syrian Democratic Forces canke SDF. Ibihugu bitari bike byaratwaye abakenyezi n'abana b'abagwanyi bafungiwe mu bigo muri Siriya. Amerika isaba ibyo bihugu gutwara nabo bagwanyi bahoze ari aba ISIS barenga ibihumbi cumi bahafungiwe. Abategetsi ba Amerika bavuga ko abantu barenga ibihumbi bitatu bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana batwawe mu bihugu bavukamo. Amerika kandi yizeye ko niburiburi ibihugu 25 muri uyu mwaka bizotahukana abavyo bari muri ayo makambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Ariko nubwo biruko, abahinga bavuga ko hafi ibihugu nka byose bigifise ubwoba bwo kubatahukana ku mvo za politike n'umutekano mu bihugu byabo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta z'Ubumwe za Amerika kandi ntiyerekwa ibiganiro bitumbereye kwemera ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistani. Ibyo biganiro biterekanijwe ku matariki ya mbere n'iya kabiri z'ukwezi kwa gatanu kuza. Umutegetsi wa Amerika atashimye ko amazina yiwe ashigwa ahabona yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibiganiro byose bitumbereye kwemera ubutegetsi bw'abatalibani Amerika itazobyitabira.
Alaizu Bigirimana urakoze kutugeza aho makuru. Nibutse ko aho muri Sudani impande zishyamiranye zari zahanye amasaha 72 yo guhagarika intambara uhereye uyu munsi saa 12 za mu gitondo mu rwego rwo kubahiriza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr usoza igisibo cya Ramadan ku Bayisilamu. Ariko kuri uyu wa gatanu abaturage batuye mu murwa mukuru Khartoum no mu mujyi wa Bahri bavuze ko bongeye kumva urusaku rw'amasasu mu gihe ingabo za leta ya Sudani zagabwe muri ibyo bice zarimo zihatambagira. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mbibutsa ko twumvikana mu Rwanda ku murongo wa FM 104.3 na mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com naho VOA radio yacu niko twitwa ku mbuga za Twitter, Facebook, YouTube na Instagram.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuihere mu Rwanda abayisilamu bijije munsi mukuru wa Eid al-Fitr usoza igisibo cya Ramadan bamazemo ukwezi. Ni umunsi ubaye mu Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihugu, bityo abayobozi b'idini bakaba basabye abayoboke babo kwirinda ikintu cyose cyabakururira amacakubiri n'inzangano. Eric bagira ubusa akomeza inkuru.
Kimwe n'ahandi ku isi nk'uko yari yo ngoma ku bayisilamu bo mu Rwanda cyane batuye umujyi wa Kigali, umuhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadan Eid al-Fitr 2023 ni umuhango wabereye muri Kigali Palace Stadium yahoze ku izina rya Stade Regional Nyamirambo, aho byagaragaraga ko abayisilamu b'ingeri zose kuva ku basheshe akanguhe kugera ku bato bawitabiriye. Sheikh Salim Muhitimana mufti w'u Rwanda yashimye abayisilamu bose uko bitwaye muri iki gisibo cya Ramadhani cyamaze iminsi 30. Iki gisibo cyahuriranye n'ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mufti w'u Rwanda agasaba abayisilamu bose kudatererana barokotse jenoside.
Abayisilamu iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana mbese no kwibuka jenoside kugira ngo itazasubira ukundi. bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tubegera ndetse tubana nabo muri iyi mirimo ikomeye.
Uretse kubaba hafi mu kubamenyera ubufasha ku batishoboye mufti w'u Rwanda ari ukurinda ubwigunge ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi, yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame n'imyemerere bigenga abayisilamu.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye swala eshanu mu kwezi kwa Ramadhani, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadhani, none ubu akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11, maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadhani. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadhani, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11.
Abayisilamu basoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani Idri Fitri 2023 babwijwe rya Amerika icyo basigaranye muri bo.
Kisibo ubundi gisibo kibaho kugira ngo gidufashe kurushaho kwiyegereza Imana no kugira ngo twumve ko nabantu ba akenshi iyo twirije bigufasha kumva ko byibura na wa muntu utariye kugira ngo wumve inzara nawe kunimera. Ikintu kinsigiye kinsigiye kugumya kwiyegereza Imana no kuba nakumva ko inzara iryana ku buryo mbonye n'umuntu ushonje mu bushobozi rafite nagufashamo.
Iki gisibo kidusigiye ibyiza byinshi, kuba twaregereza Imana, kuba twarasabanye n'abakene n'abatishoboye, ibyo byombi bidusigiye ikintu cyiza cyane.
Ku munsi nk'uyu ikimenyerewe cyane ku bayisilamu ni umuhango wo gusangira bikorwa n'abo mu idini rya isilamu bakegera abo mu yandi madini b'amikoro make. Ni umunsi abayisilamu bagereranya nk'udasanzwe hagati yabo, ariko nabwo haracyari abakeneye ubwo bufasha cyane bwo kubona uko bakora ku munwa ku munsi nk'uyu.
Abantu badafite ubushobozi ubu nta kuntu tugomba kumererwa, turagenda twikube, kuko nta muceri nabona, nta n'amafaranga mba mfite ngo nabura nawugura.
Ariko bavuze ko hari uburyo abasilamu bwabo bafatikanya mu gufasha abatishoboye.
None se ko baba bafatikanyije nkaba ntacyo nabonye bampaye, ubwo nabwirwa n'icyo yuko ndi buryo irayizi kimwe n'abandi? Ubu sinakubeshya, si ubu ngiye kumanuka njye ku musigiti nintagira icyo mpabona ndahita ntaho, kuko nuko biraba byifashe.
Kuri iyi nshuro muri iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani, umuryango wa Isilamu mu Rwanda utangaza ko wafashije imiryango isaga 7,500 mu kuyibonera ibiribwa hirya no hino mu gihugu. Unavuga ko nyuma yo gusoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani hari indi miryango itishoboye igera mu 2,000 yagenewe ibiribwa bibisi kuri uyu munsi. Mu gusoza iki gisibo kandi, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana yanatangaje ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka abayisilamu babarirwa muri 80 aribo bazerekeza mu mutambagiro mutagatifu i Maka. Ubusanzwe hagendaga babarirwa muri 150 mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Biteganijwe ko niba nta gihindutse uyu mwaka hazaba amarushanwa ya korona ku nshuro ya 10, ayo akazabera i Kigali mu Rwanda, akazahuza ibihugu bigera muri 40 n'u Rwanda rurimo. Kugeza ubu harabarurwa bagera muri 300 b'abayisilamu mu Rwanda bamaze kwitabira ayo marushanwa. Ekhbayiru usajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Rick, bagira ubusa. Tukiraho mu Rwanda kandi ku munsi w'ejo, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 5 bakurikiranyeho kugira uruhare mu kubaka inzu zitujuje ubuziranenge. Abo barimo abahoze mu buyobozi bw'akarere ka Gasabo na rwiyemezamirimo uri mu bucuruzi bwo kubaka amazu. Asumutakaboyi arakomeza.
Abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwira Ijwi rya Amerika ko abatowe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka Gasabo barimo Stephen Rwamurangwa wayoboraga aka karere, Raymond Chrétien Mberabahizi wahoze ari vice meya ushinzwe ubukungu, Jeanne d'Arc Nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka, na Jean Baptiste Bizimana wahoze ashinzwe imyubakire. Bafunganywe n'umunyemari Jean Sabimana uzwi nka Dubai. Uyu niwe nyir'inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe Rukumbuzi uri mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo. Ni umudugudu mukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutseho mu kwezi kwa 3 ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose. byari nyuma yuko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo. Icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa. Ni ikibazo yabajije Minisitiri w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana.
Minisitiri wa infrastructure nta amaze iminsi bambwira y'amazu utazigwa ibintu byarabite bikabishica abantu biterwa n'iki.
Investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standard zari zubahirijwe.
Birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba ziri hezose.
Uyu mudugudu ubugizwe n'amazu 118 harimo n'andi mazu ageretse 7 atuyemo n'imiryango 27. Bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17 na 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yaramaze imyaka igera kuri 5 yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo. Banki yatsemo inguzanyo yirinze kugira itangariza ijwi rya Amerika. Umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye ijwi rya Amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa Dubai. Umujyi wa Kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri kumaza ageretse. Umuvugizi wa Ribut yari murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage.
Ribut yafunze abantu 5 bishingiye ku iperereza ryo gukorwa ku nzu zitujuje ubuziranenge zubatswe mu mudugudu witwa Urukumbuzi Estate ahazwi nko kwa Dubai. Uko ari 4 bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, naho Dubai we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cyo ndakoresheje uburiganya.
Ukwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga kumvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya bayubatse ko bayibushuye. Mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse. Mu kiganiro umujyi wa Kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru, umuyobozi wawo Rubingisa Prudence yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse. Avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri 23 kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo. Bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo.
Nta mucanga muzima mfite, nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi ngarika n'igishanga
kugira ngo zizatugwe hejuru se ntitwagenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi.
Nka leta rero irebera n'abaturage twafashe ingamba ko imiryango tuyifasha kwimuka ndetse tukayishakira n'aho yabicumbitse kuri kosti zacu za leta kwezi kumwe kugira ngo babe bisuganya nk'abo babapangayi barebe ukundi kuntu babigenza. Turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na banyamazu batugaragarije ko harimo abaye bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakurwe icyo twakwita loan restructuring, n'uburyo bafata inguzanyo bakayi kabare uburyo bayigize inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka.
Abatawe muri yombi bose ko ari 5 umuvugizi wa Ribu yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho gifite nk'isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite.
Abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite cyakiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko, igifungo ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 ndetse akihongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cyo ndakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwe igihano kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5.
Bamwe mu baguze ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki. Umujyi wa Kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abanyeshuri barenga 71 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri 2022 ushyira 2023. Iki kibazo gishingiye ku bukene mu miryango no kubona bakuru babo bararangije kwiga ariko bakaba barabuze akazi. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ni bumwe mu bugize intara 18 z'u Burundi bwemeza ko abanyeshuri bo mashuri nshingiro bariko baraheba ivyigwa ku murindo udasanzwe. Sirdi Ndagijimana ajijwe imigambi n'ibiharuro muri ubwo buyobozi afatira ku biharuro vy'abahevye ivyigwa mu mpera z'igice ca mbere muri iyo ntara y'ubumanuko bw'u Burundi.
Bose hamwe mu ntara turafise abakobwa bashika ku 2215 bahevye muri igice ca mbere, tugafita abahungu 2530 bahevye muri igice ca mbere. Bumva duteranije bose hamwe rero abana bahevye muri ino ntara ya Makamba mu gice ca mbere caturonka igiharuro c'4,475 abo nibo bana bahevye muri igice ca mbere. Abo rero turabona ko ari benshi.
Ubukene mu miryango, kutitaho kwiga kubera bakuru babo barangije amashuri ariko bari mu bushomeri, nivyo biriko biratuma abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bavavanura n'ivyigwa. Vyemezwa na bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Makamba.
Babiri gusa nabonye bagenda bigiye Tanzania batwe n'abandi bana batwe n'indwo buzima bashobora bahindura cyangwa gusana bagiye
abacejwe indero ku rwego rw'intara ya Makamba. Babona ko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri ari wofasha kugira abana ntibabandanye guheba ivyigwa. Ni mu gihe umugambi wahoraho ariko ubu usa n'uwahagaze nk'uko uwajejwe imigambi muri ubwo buyobozi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Umugambi wo gufungurira abana ku mashuri mu ntara ya Makamba uramaze kurangura ku mashuri, ariko muri uyu mwaka twatanguye gushika kuri batariki nta shuri n'imwe uri kurangurirwako. Umugabo ego twarahawe uwo muhango yuko bizo komine zibiri uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzotangura. Uyu mugambi rero uramutse utangura turizera yuko hari icyo uzofasha.
Ubushikiranganji bujejwe indero buremera ko guheba ivyigwa mu Burundi biri ku murindi udasanzwe. Liboire Bigirimana avugira ubwo bushikiranganji ntiyemera ariko ko gufungurira abanyeshuri ku mashuri ari byo bituma badaheba ivyigwa.
Umwana ashobora guheba kubera bivuye ku ngwara, umwana ashobora guheba kubera mu muryango wiwe hari ingorane, umwana ashobora guheba kandi kubera yumva umenga ntabishaka kuja ku ishuri, ugacusanga ivyo byose biramutumye aheba kandi ku ishuri batanga ibifungurwa. Bivuga ko rero yuko ibifungurwa bitangwa ku mashuri mu rujya mugambi wo kugaburira abana ku mashuri si wo wonyene woca uheza burundu icyo kibazo kijanye no guheba.
Nayo kubijanye n'icyifuzo cya leta ko abana bose bo mu mashuri shingiro bofungurirwa ku mashuri si umugambi woca ujya mu ngiro buno nyene. Liboire Bigirimana avugira ubushikiranganji bw'indero.
Kiza uwo mugambi mu mashure yose bizotwara akanya kuko bizotegereza gukogwa buke buke twifadikije uburyo usanga leta ishobora kuronka. Ntawo cavuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri zoca urarushitse ku mashure yose mu gihugu cyose, kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni 2,800,000. Abo bana nabo bakaba biga muri cya gisata bita ishure shingiro. Birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi, ariko uzogendura kwizwa ku mashure twifatikije uburyo leta izoba ifise.
Amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka iri imbere. Jean Samandari arongoye ishyirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushyira ingufu hamwe kugira igisata cy'indero kigarukirwe mu maguru masha.
Ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri, haba amashyirahamwe adaharanira inyungu cyangwa leta cyanke abenegihugu abadufata mu mugongo, twese tukabona yuko icyo ari kibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti.
Kubitegira ibitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi, Kirundo, iri mu buraruko rw'igihugu ni harugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushiri 2023 aharugwa barenga 1900 intara ya Bururi yo mu bumanuko rw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guha ibivyigwa muri uno mwaka w'ishuri barenga gatoyi 1400 nkuko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kivyerekana.
Tujye muri Tanzania w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ejo ryatangaje ko ritazongera ibiribwa rigenera impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri icyo gihugu hashize imyaka igera kuri ine rigabanyije ku rugero runini imfashanyo ryaga izo mpunzi. James Jovin ni waduteguriye iyi nkuru.
Iyo ngingo yashikirijwe na Bwana Katikiro Charles yaserukiye ishirahamwe PAM muri komine Kasuru mu ikoraniro ryabereye mu nkambi ya Nyarugusu. Iryo koraniro ryari rifise umugambi wo gutanga inyishu z'ibibazo n'umwidogo w'impunzi vyegeranijwe mu mpera z'umwaka uheze w'2022. Bwana Katikiro muri iryo koraniro yavuze ko mu gihe iryo shami rya ONU ryita ku biribwa rikeneye amafaranga atari make mu gukabukaniriza impunzi, gushika ubu nta bushobozi buhari bwo gutanga ibiribwa bikwiye nk'uko byari bimeze mu kahise kibure guha impunzi ibifungurwa bitandukanye mu gihe iminsi yose mwidogo ari mwinshi. Yashimangiye ko impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kuva zihunze mu mwaka w'2015 zimaze gukabukanirizwa ibiribwa kabiri gusa, kandi byabaye mu mwaka w'2020 aho amwe mu mashyirahamwe bagira neza yatanga imfashanyo z'ibiribwa by'umuceri muri icyo
ni kweli tunawapa chakula cha aina moja katika mazingira ambayo tumekuwepo miaka yote.
Nivyo gose tubaha ibiribwa vy'ubwoko bumwe hafi buri mwaka, ariko cyane cyane muri iki gihe hafi makungu yose ari mu bihe bikomeye mu by'ubutunzi. PAM ikeneye amafaranga yo gufasha abantu bose bakeneye ibiribwa mu makungu yose, ari nayo mpamvu mu mwaka w'2019 twaragabanije ku rugero runini ibiribwa twahora tubaronsa. Tunabesha ko PAM yoba ifise umugambi wa bose wo kubongera ibiribwa kibure kubakabukaniriza.
Kusema kwamba mpango wa chakula duniani italeta chakula tofauti na vile vinavyopatikana kutakuwa kuna shida kubwa sana.
Kuronswa ibiribwa by'ubwoko bumwe hafi iminsi yose kandi biboneka ko ari ntica ntikize birabangamira cyane impunzi, cyane cyane abageze mu zabukuru, abana bakiri bato, abibungenze hamwe n'abarwayi. Gusa babura uko babigenza mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kugira batahe mu gihugu cy'amavuko. Mu bitigiri bitangwa n'ishami rya ONU gita ku biribwa PAM, umuntu umwe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu buri kwezi aronswa ifu y'ibigori ibiro 8, ibiharage kilo kimwe n'inusu, amavuta yo guteka grama ubusa, akaburungu 280, n'umunyu grama ubusa, akaburungu 84, gutyo ntibasohoza ku wundi mupokero bigatuma ubuzima bubi mu nkambi.
Ifungurwa zapfungutse guhera ku bufu barapfunguje kweri bagabanije byinshi, umunyu wowo ntitukingira nta n'ukuntu tugiye kujyanye n'ibitagira n'umunyu n'ubuzobironka azofa kurya ibitagira umunyu.
Abana nk'ubu nimba saa sita wahora urondera ukabagaburira, ubu ntugira gute ntubarondereye? Kandi kare twahora dupokera iby'ukwezi n'inusu bikwiye, ntibyadushikanayo, ubu naho babigabanije wumva birodushikanayo.
Ni muri bya bindi aba bene data duhereranye mu makambi ya turi mu makambi dupakanye nabo nk'abatanzaniya bafise imirindimo ziri hafi n'ikambi, ni hahandi umwana atakuri ukwemera kwirirwa inzara cyangwa irara abona indimo mu Tanzania agenda kurandura umwimba atagahekenya. Rero icyo kirotuma haba ukwizerwa guke n'umubano muke hagati yacu twebwe impunzi n'abatanzania.
Gusa minsi yose ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi yase bihamagarira amashyirahamwe gutanga ifashanyo zikwiye nk'uko bisabwa no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe icyo bahunze ku bwabo babona ko kitarakemuka kugira batahe kubaka igihugu cyabo. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, hanyaho dusoreje amakuru twabagezagaho kuri aya manywa. Mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.